Iyi mwumva ni Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 48 n'ibice bitatu ya Radio Inshuti ya Bose no kuri FM 104 n'ibice bitatu y'Ijwi rya Amerika. Naho mu Burundi mudukurikira ku mirongo migufi shortwave kuri metero 25, 31 na metero 41. Hano Washington DC muri kumwe nanjye Eugenie Mukankusi. Ndabasuhuza mwese kandi mbaha ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo, amakuru tubategurira tukanabagezaho turi mu ngo zacu kubera ingamba zo gukumira icyorezo cya virusi ya korona. Namwe twizere ko mukomeje kohereza ingamba zafatiwe gukumira no guhashya iki cyorezo. Ikaze rero mwese mu biganiro bya radio yanyu. Mu Rwanda muri iyi minsi imibare y'abarwara COVID-19 ikomeje kwiyongera mu bice binyuranye by'igihugu. Hari impungenge z'uko abafungwa barimo kwandurira muri kasho za polisi ari benshi.
Kubwacu twumva n'ubundi ihame ni uko umuntu akurikiranwa ari hanze hanyuma agafungwa mu buryo buri exceptionnel. Ubu ngubu twavuga se wacikiraho ubutabera mu gihe imipaka yose ifunzwe.
Uwo ni Maitre Murangwa Faustin ukora akazi ko kunganira abantu mu nkiko mu Rwanda. Uganda yo yafashe ingamba nshya zo guhangana n'icyorezo cya virusi ya korona, naho mu Burundi umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yashimiye abambasaderi b'ibihugu by'Uburayi ko biteguye gushyigikira gahunda ya leta y'iterambere. Izi nkuru turazibagezaho ku buryo burambuye mu kanya, ntimujye kure ya radio yanyu. Reka ariko mbere yaho tubanze tubagezeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe kandi tugiye kugezwaho na Aloyizi Bigirimana. Aloyizi, waramutse.
Ndakuramukije Eugenie, ndamutse n'abaduteze amatwi. Mu Burundi sentare ntayinyuzwa yarasambuye igifungo cy'imyaka 32 cyari caraciriwe Germain Rukuki, umwe mu baharanira agataya ka zina muntu, yongera itegeka kugura urubanza rusubira kuzoburanishwa. Germain Rukuki yagirijwe kugira uruhara mu myiyerekano yiyamiriza ikiringo cya gatatu cya Perezida Pierre Nkurunziza mu mwaka wa 2015. Sentare isubiramwo imanza yari yamuciriye ico gifungo mu 2019, ariko mu rwandiko rwanahawe n'abashingwa manza biwe sentare ntayinyuzwa yategetse ku itariki ya 30 y'ukwezi kwa gatandatu ko kubera Rukuki ataserutse mu rubanza, ingingo yafashwe na sentare ata gaciro ifise. Nta sango rishasha ryaho azosubirira kuburanishwa ryatanzwe, ariko Rukuki azobaragumye mwibohero. Anshel niko yagize arongoye ishyirahamwe Ligiteka riharanira agateka ka muntu aho asanzwe ari mu buhungiro, yavuze kwico ari ikimenyetso cyiza kuri intwaro nshasha ya Perezida Evariste Ndayishimiye. Perezida wa Kenya Uhuru Kenyatta kuri wa mbere yarahagaritse urudandazwa rw'inzoga mu mazu y'uburiro, yongereza ikiringo cyo kudatembera mu ijoro mu ntumbero yo guhagarika igwiragwira ry'abandura umugera wa korona. Kenyatta yavuze ko abanyakenya atakwiyubara bagize bituma abanduye bariyongereye inshuro zitatu mu kwezi guheze, biyongereye gushika ku barenga 17,900 mu gihe abapfuye bashitse kuri 285. Kenyatta yategetse ko atawuzosubira kuva mu rugo kuva ku isaha zitatu z'ijoro gushika saa kumi z'agatondo mu kiringo cy'iminsi 30. Amazu y'uburiro azozarugara kuva isaha imwe z'ijoro. Cyo kimwe n'ibindi bihugu byo muri Afurika y'ubuseruko, igihugu cya Kenya cyarafashe ingingo ruhashya zo kurwanya uwo mugera, harimwo no kugara imbibe mu kwezi kwa gatatu no mu kugara amashuri yongera ibuza abanyagihugu gutembera mu ijoro. Ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku mpunzi n'abimukira OIM ryaragabishije kuri uyu wa mbere ko abimukira bashika ku ijana bahunze Libya bari mu kaga mu ibahari Mediterane, kandi ubwato barimwo ngo bushobora kuzama. Ibihe byici ugutekana ku ibahari hamwe n'umutekano muke urangwa muri Libya biri mu bituma abimukira bagerageza kujabuka Mediterane bagana ku mugabane wa Buraya. Uyeme yavuze ko abimukira bashika 95 bamaze amasaha arenga 37 mu ibahari kandi bashobora kwibira mu mazi. Uyeme nta makuru arenzayo yatanze. Uyeme ivuga ko abimukira barenga 100 aribo bagerageje kujabuka Mediterane mu mwaka uheze, abarenga 1,200 barahasiga ubuzima. Ishiramu y'ubumwe bwa Afrika ritekanya gutunganya umubonano ku itariki ya gatatu y'ukwezi k'umunani kuza hagati y'ibihugu bitatu bifitaniye amatati ku ruzi Nile arivyo Ethiopia, Sudani na Misiri. Umushikiranganji wa Sudani ajejwe iby'amazi Yasser Abbas yavuze ko iyo nama izokwiga ibibazo bitaratorerwa umuti ariko ntiyabitomoye ibyarivyo. Urugomero rwiswe Grand Renaissance gubatswe na Ethiopia ku ruzi Nile rwarateye amatati kuva mu 2011. Misiri na Sudani bibona ubwo rugomero nk'intambamyi kuri bo kuko rutuma bagira ubukene bw'amazi, mu gihe Ethiopia ibona ko ari ngirakamaro mu gisata cy'umuyagankuba hamwe n'iterambere. Igisirikare cya Israeli cyavuze ko caburijemo abakora iterabwoba bagira binjire ku butaka bw'icyo gihugu kuri uyu wa mbere, kivuga ko cyarasanye n'abantu bitwaje inkoho bariko baragerageza kujabuka bavuye mu gihugu cya Libani. Nta bishwe baratangazwa haba ku ruhande rw'igisirikare cya Israeli ndetse no ku ruhande rwa Libani. Israeli ntawe yagiriza uwo mugambi, ariko uko gutana mu mitwe kwakurikiye amakuru yashikirijwe mu binyamakuru bya Israeli kumuhari Hezbollah ushobora kwihora inyuma y'aho umwe mu barwanyi bawo yiciwe n'igitero cy'indege muri Siriya cegeswe ku gihugu cya Israeli. Ishami rya ambasade ya Leta Zunze za Amerika mu gisagara cy'Ubushinwa cya Chengdu ryarugaye kuri uyu wa mbere. Iri yugara rikurikiye itosekara ry'imigenderanire hagati y'ibyo bihugu yigaragaje mu ndwi ziheze. Yatanguye igihe Amerika itegekeye ko konsira y'Ubushinwa mu gisagara cya Houston muri Texas yugarwa. Amerika yavuze ko iyo nyubakwa yakorerwamo ibikorwa bya maneko hamwe no kwiba ubumenyi. Umushikiranganji w'Ubushinwa ajejwe imigenderanire n'andi makungu yavuze kuri uwa mbere ko kugara iyo konsira ya Amerika mu Bushinwa byari ngombwa kandi bisobanutse.
Aloyizi Bigirimana arakoze kutugezaho aya makuru. Nshuti banywanyi, iyi ni Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Dukomereje noneho ku makuru yo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika duhereye mu Burundi. I Gitega, umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yaraye yakiriye ambasaderi batandukanye babimwe mu bihugu bigize umuryango w'ubumwe bw'Uburayi. Mugenzi wacu Eroje Birika neza uri Nairobi muri Kenya afite inkuru irambuye.
Aba ambasaderi bakiriwe na President Evariste Ndayishimiye kuri uyu wa mbere ni baserukira ibihugu by'Ubufaransa, Ubudagi n'Ububiligi hamwe n'ubuserukira ishyirahamwe ry'umwe bwa Buraya mu Burundi. Nabo basanzwe bakorera ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura, umukuru w'igihugu yabahereye umubonano ku kirimba cyo ku mugwa mukuru wa politiki Gitega. Bahejeje kubonana umuvugizi wa President Jean-Claude Kayirwandenza ko yabwiye amenyesha makuru icyo baganiriye.
Aba baserukira ibyo bihugu ni ishyirahamwe ry'ibihugu bya Buraya bose baje baciye bugufi, baje bamenyesha yuko bifuza yuko subira kuba imigenderanire myiza hagati y'Uburundi n'ivyo bihugu, bakemera kwigenza kujya baserukira Burundi mu bindi bihugu nabo nyene bigenza. Aho basaba yuko Burundi ngo bugurira imiryango bagatangura kuganira hanyuma mu nyuma imigenderanire ikabona gutangura. Icyo rero umukuru w'igihugu yabashimiye kuri uwo mutima, arabashimira bwa mbere hoho ko bamukeza aheze arabanyagira imigambi igihugu cy'u Burundi yateye Burundi tekanye kurangura. Arababwira yuko ariyo migambi yifuza ko bokorana, hakaba imigenderanire koko atari imigenderanire y'uruhendo, hakaba imigenderanire n'ugufashanya bizira ubujyajya akisunga imigambi ya Leta. Ariko muri rusange umukuru w'igihugu yashimishijwe n'uwo mutima mushasha bazanye, kujya bavuga ati iminwe kugaburira wibona ikikuramutsa. Biragaragara neza yuko abaserukira ivyo bihugu bafise ishaka rishasha, bafise intumbero shasha yo gusubira gukorana n'u Burundi. Kabaye akajya kuseruka igihugu cy'u Faransa ko gutumira nyine cyubera umukuru w'igihugu kwitaba inama izoba mu mwaka uza izo bihuza igihugu cy'u Faransa n'ibihugu bya Afrika. Eka kabaye nakajyo kuserukira umuryango w'ibihugu by'ubumwe bwa Buraya gutumira nyine cyubera umukuru w'igihugu mu nama izoba mu kwezi kwa gitugutu uyu mwaka turimo 2020 izo bihuza ibihugu bya Buraya n'ibihugu bigize umuryango w'ibihugu bya Afrika.
Imigenderanire hagati y'umwe bwa Buraya n'u Burundi yunyutse kuva mu mwaka w'2015. Icyo gihe nyakwigendera Pierre Nkurunziza yitoreje ikindi kiringo cyateye impari. Uwo muryango wavuze ku imyerekano yo kuciyamiriza yaburijwemo habayeho nyangwa ry'agateka kazi na muntu ujuhagarika imfashanyo wa Leta y'u Burundi biciye mu masezerano ya Cotonou. Inshuro zitari nke abategetsi b'u Burundi harimo Albert Shingiro, umushikiranganji ajejwe imigenderanire n'amakungu yaho yaserukira u Burundi muri ONU, bariyamirije iyo ngingo bavuga ko ari iy'agahotoro kandi abayifashe bagiye ku mohe y'abansi b'igihugu. kuri uyu wa mbere kandi umukuru w'igihugu yabonanye n'abasenyeri bishengero rya Anglikani nabo bari baje kumukeza abo yabasavye gushikira imigambi ya leta aho bageza kandi bakaba bavyemeranije nkuko bisigurwa na bwana Karerwa
kabaye kajyo kugushima cyane no gutera intege umukuru w'igihugu na leta yiwe bimeza ko bazomushigikira umukuru w'igihugu nawe rero ya bakengurukiye cyane kuri ubwo butumwa bwiza n'ibyo biyemeje gukora arasubira mbere arabasigurira neza icyo ari cyo leta mbyeyi na leta nkozi arabasaba yuko nabone mu nyigisho zabo boje barabishingira ko maze umuntu wese mu byajejwe ibyo akora yumve ko ategezwe ku umuvyeyi kandi yumve ko umuvyeyi atanga ibyo afise umuvyeyi nawe ategezwe gukora kandi akararikira n'abantu gise n'abantu gukora kugira ngo twese dutere imbere abarundi basubire kuba igihugu cy'abagabo bigaba bakigaburira batazeri nze kabaremesha yuko n'abarongozi bari kumwe nabo b'episkopi mu gikorwa cy'ukorera Imana cyo gutuma Imana isubira kwiga bikiganza mu Burundi nkuko byari kuri basokuru maze kwasigura rero ivyo no kubaremesha mukuru gihugu rero yabasuye arabamenyesha ya migambi ya leta mvyeyi abasaba umwe wese kwishigikira hageza
abandi bakiriwe na president ndayishimiye kuri uyu wa mbere ni Silvestre Ntibantunganya yabaye umukuru w'igihugu wa mbere aturuka mu ntara imwe ya Gitegana se Barundi hamwe na Domitien Ndayizeye uwa kabiri naho yari yitoje mu matora aheruka mu kibanza cy'umukuru w'igihugu inyuma yo kubura amahirwe yahamagariye Barundi kubaha ibyavuyemo nayo wa mbere yatangaje ku Burundi kuba bwitwa izina bukaba igihugu butari bwatunganya amatora meza nka y'uyu mwaka ubundi yahoze ayoboye Burundi yakiriho ariko atabonanye na Ndayishimiye ni Pierre Buyoya aba hanze y'igihugu muri kino gihe akaba aserukira umuryango w'umwe bwa Afrika mu karere ka Sahel hamwe no muri Mali bose icyo bahuriye ko ari batatu nuko ibwirizwa nshingiro ryo mwaka w'2018 byabatse uburenganzira bahabwa bwo gucika abakenguza amateka ubuziraherezo Eroje uri kaneza ijwi rya Amerika
Eroje urakoze turacyari mu Burundi ibitenge birenga 600 n'amakarito y'ibinyobwa njabukamazi bya magendo byafashwe mu rukera rw'ejo kwa mbere mu nkengero z'icyaga Tanganyika ibyo bicuruzwa byerekanwe ku mugaragaro na komiseri mukuru w'ikigo Aubert cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro inkuru radio ijwi rya Amerika yabateguriye yifashishije abanywanyi bayo mu Burundi muragezweho na Désiré Hatungimana ari Kigali mu Rwanda
umukuru w'ikigo Aubert yatangarije amenyesha makuru ku muhingamo uno wa mbere ko ibyo bidandazwa byafatiwe ku rugo ruri muri quartier Kibenga ku nkengera y'ikiyaga Tanganyika komiseri mukuru wa Aubert Audace Niyonzima akavuga ko ahariho byari bisanzwe bishikanwa n'ubwato buvuye mu gihugu kibanye cha Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
nkuko mubibonye muri ijoro rya keye kwigenekerezo rya 27 z'ukwezi kw'indwi mu rukerere niho twabonye amakuru yuko hari ibintu bari kubarapakurira hari mu kintu kibanza hari muri kibanza cyo mu Kibenga hanyuma rero abakozi bacu barahashika banyaruse basanga hari ibyo bamaze gupakira
warongoye ikigo gitoza amakori n'amatagisi yabwiye abamenyesha makuru ivyafatiwe ngaho mu Kibenga ariko nye n'ivyo bidandazwa vyo mu Kinyabi akavuga ko batashoboye kumushira kamaboko Audace Niyonzima akavuga ko amatohoza yatanguye
twaciye dufakiraho hano imbonye hano bingana n'amakarato 25 y'imivinyu n'amaliqueur zanzo gazi kaze yose hamwe bishika amakarato 25 hanyuma harimo n'ibitenge 630 n'amasashe gaho umwanya wo gutekera bungana n'ibiro hafi 60 hanyuma rero ubwato bwabizanye buraducika burasubira inyuma ariko ibi ntibifashe gufatira hano mu kintu kibanza umuntu yabizanye nta makuru akwiye turaronka ariko turashaka ko turakurikirana uko bigenda kose tugeza kuzo mufata turashaka ko turakurikirana ko wabizanye turamufata twasanze ibintu biri hano ariko umuntu yabizanye we yaducitse ariko biri kose turabana turondeza hamwe n'izindi nzego zifashanye za leta twizeye ko dushobora kuzo mufata
Ikigo Aubert gisigura kandi ko urudandazwa rwo mu Kinyabi ku rubibe rwa Congo n'u Burundi byibonekeza ko gwiharijwe n'ibitenge urongoye ico kigo arasigura igituma ico kidandazwa cama cafashwe kenshi muri urwo rudandazwa rwo mu Kinyabi
kidandazwa gifatwa kenshi nko mu sanze muyibona ibyo bitenge rero bibaza ko nta kindi kibitera ni ka kageso nyine ko gudashaka kuriha amakori kuko ibintu by'impunzu bisanzwe biriko ikori tweza gutoza kuri izo mpuzo iryo kori rero gushikira munsi abantu bajyanaza ibitenge ntibemera kuririha usanga rero bahitamwo kuzana ibitenge bikiye muri magendo kugira ngo bakunde bunguke amafaranga menshi cyane kandi hari ibintu bisanzwe bigurwa cyane uko mubizi abakenyezi hari mu gihugu ni benshi bahambara rero benshi ibitenge cyane tukizeye yuko babona ku isoko ari nini bagaheza rero bagaca bashaka kunguka cyane.
Icyo kigo cegeranya amakori n'amatagisi ku rwego rw'igihugu gitera kamo abatware n'abatwagwa gufasha kudoma ku rutoke ubwo rudandazwa rwa magendo. Aho ni mu gihe aberekanye abacishije urudanazwa mu kinywabi bahabwa agashiruka bute kangana na 10% y'amatagisi yategezwa gutangishwa ibyo bidandazwa biba vyafashwe nk'uko bisigurwa na komiseri mukuru wa OBR Odasi Niyonzima.
Rero akamutwatira nuko budufasha kubicungira kuko mana nk'iyi mihora yose yinjira ngaha amabarabara nitwironka abakozi batonda ku kiyaga kuva mu cibitoke gushika inyanzarake n'ivyo kunda. Rero abene igihugu bari mu ntwaro ene batari mu ntwaro cyo tubasaba nuko budufasha gucungira iki kirere imihora yose yinjira mu gihugu kugira ngo baze baduha amakuru igihe cyose abonye ibintu byinjiye biciye mu kinywabi. Aha telefone kuri ya telefone 500 itariha hama ikindi ni ukwibutsa nuko iyo umuntu aduhaye amakuru igihe tuse guharura amakori yose byari kuriha ayo makori cyo tumuhako 10% kandi tukaba twayatanze tukaba twabashikirije nyuma y'igihe kitarenze amezi 3 tuba twayamushikirije.
Ibyo bidandazwa byafatiwe mu gisagara cha Bujumbura inyuma y'amasaha 36 hafashwe ibindi bidandazwa byo mu kinywabi ku mugwa mukuru w'intara ya Cibitoke. Abagabo bafatanywe nabo nyene bitenge n'ubumwanya butabora byari bishowe mu gisagara cha Bujumbura mu rubanza gukibiriraho ku mugoroba w'uyu wa gatandatu. Abo bagabo harimo ujejwe intwaro umwe yaciriwe umunyoro w'imyaka 3 ni hadabu y'amafaranga 50,000 Marundi yongeranyagwa ibidandazwa yafatanywe. Wa kabiri nawe yaciriye gupfungwa imyaka 2 ihadabu y'50,000 anyagwa n'ibidandazwa yafatanywe hamwe n'imodoka yari itwaye ivyo bidandazwa.
Arakoze Desire hatunga imana Kigali mu Rwanda kuri iyi nkuru radijwe rya Amerika yabateguriye yifashije abanywanyi bayo mu Burundi.
Tumwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri radijwe rya Amerika buri munsi. Kurikira video y'umunota umwe ku ijwi rya Amerika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu. Video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika. Radio yacu.
Mu Rwanda muri iminsi imibare y'abandura COVID-19 ikomeje kwiyongera mu bice binyuranye by'igihugu. Hari impungenge z'uko abafungwa barimo kwandurira muri kasho za polisi ari benshi, abashinzwe gukurikirana abakoze ibyaha bakavuga ko gufunga bitazahagarara. Mugenzi wacu Asumuta Kaboyi akomeza inkuru.
Mu minsi ishize muri za kasho za polisi hagaragaye imibare y'abandura virusi ya corona bahafungiye. Ibi byatumye ubuyobozi bufata ingamba zo kubanza gushyira mu kato abafungwa bashya bagapimwa COVID mbere yo kwinjira muri kasho. Ni ibintu bikomeje kuvugwa ko bibangamiye ababuranyi kuko usanga iminsi uregwa bagomba kugezwa imbere y'umucamanza irenga bitewe n'akato aba yabanje gushyirwamo. Maitre Murangwa Foste ukora akazi ko kunganira abantu mu nkiko yemeza ko ikibazo cya COVID-19 gikomeje kubabangamira mu kazi kabo.
Mira cyambere nuko mbere na mbere tudahura nabo twunganira ngo nibura mubashe kuganira. Umwunganira mutarabashije kuganira niho cyambere bitubangamira. Twebwe ku bwacu twumva n'ubundi ihame nuko umuntu akurikiranwa ari hanze hanyuma agafungwa mu buryo buri exceptionnelle gihe nabwo babona nta babari hafi ashobora gucika ubutabera. Ubungubu twavuga se wacikiraho ubutabera mu gihe imipaka yose ifunzwe.
Dominique Bahorera umuvugizi w'ubugenzacyaha yabajijwe n'ijwi rya Amerika niba batagabanya umubare w'abafungwa kubera kwiyongera kw'icyorezo cya COVID-19.
Ibyo ni ingamba zizafatwa n'inzego z'ubutabera zirimo kuganirwaho, ariko hariho ibyo aho udashobora kwihanganira. Ntabwo wafata umuntu wafashe avuye gutobora inzu n'injoro, ufata umuntu wishe umuntu kugira ngo amutwarire moto cyangwa urugero rwa hafi, cyangwa ufate umuntu wasambanije umwana, cyangwa se ufate umuntu wanyereje umutungo ya leta itagira ingano ngo uvuge ngo kuko hariho COVID tumwihorere, uwo nguwo arakurikiranwa wenda akaba yatwarwaho arindirwa ubuzima bwe kubera ibibazo bya COVID. Ariko umuretse waba urimo ushyigikira kudahana noneho igihugu wasiga bisanga igihugu none abantu bazi ko ntawe uzakurikiranwa bakikorera ibyo bashaka.
Uyu muvugizi avuga ko nubwo icyorezo cya COVID-19 ntawe kitagera ko batazareka gukurikirana abakekwaho ibyaha ndetse no guhana abo byafashe. Gusa nanone yongeyeho ko hari ibyo bemererwa n'itegeko bashobora gukurikirana nyiri ukora icyaha adafunze.
Muri iki kibazo dufite rero turimo duhanganye na coronavirus, hari ubwo bimwe muri ibyo byaha ushobora kuvuga uti ibi ngibi ndumva atari ngombwa ko umuntu afungwa yagateganye cyane cyane ku mwirondoro we uzwi ibimenyetso twarabibonye nta nubwo ashobora gutoroka. Dufate nk'urugero rworoshye rusanzwe, iyo umuntu aje kurega undi akamurega icyaha cy'ubuhemu, avuga ati yankore icyaha cy'ubuhemu busanzwe, cyangwa se umuntu akaba yaregwa ko yafashwe agiye mu murima agasarura imyaka, turamutse dusanga nta ntuzikomeye si ngombwa byanze bikunze ko umuntu akurikirana ngo afunze. Ariko ibyo ngibyo ni ukureba nyine ko biri mu mbibi z'amategeko, yego. Ariko ntabwo nanone nta rutonde twavuga ngo turaduciye iteka ngo rurahari, hariho n'ibindi wareba ugasanga bitari ngombwa.
Ikibazo cyo kwirinda COVID-19 cyahinduye uburyo ukekwaho icyaha afungwa muri ibi bihe. Mbere iyo urwego rw'ubugenzacyaha rwafataga ukekwaho gukora icyaha, bwashoboraga guhita bumufunga cyangwa bukamukurikirana ari hanze. Kuri ubu ufashwe wese muri ibi bihe, mu gihe hemejwe ko afungwa by'agateganyo, abanza gushyirwa mu kato mu gihe cyagenwe na Minisiteri y'Ubuzima, akabanza gupimwa bikagaragara niba afite COVID-19 cyangwa ntayo mbere yo kujyanwa muri kasho. Maitre Murangwa wunganira Professeur Jide Karuranga wahoze ayobora kaminuza ya Kibungo yagarutse ku isubikwa ry'urubanza rw'uwo yunganira rimaze kuba inshuro ebyiri, asaba ko yunganira akwiye kurekurwa kuko iminsi 30 ubushinjacyaha busaba ngo bukore iperereza igiye gushira ataragezwe imbere y'urukiko, bivuga ko yafashwe itariki ya 3 z'ukwezi kwa 7.
Ntabwo rwose bisanzwe, ariko nta nubwo twumva n'ikintu kidasanzwe cyatuma ubundi atagakurikiranwa ari hanze. Urebye iminsi ubushinjacyaha buba busaba iminsi 30 igiye kurangira, bivuga ngo iperereza ubundi igihe gakwiye kuba ryarapfundikiwe, kandi nta nubwo ari no kuvuga gusa ngo ibijyanye n'iminsi unarebye n'ibiri muri dosiye, ntago wavuga yuko mu by'ukuri iperereza ritapfundikiwe ku buryo mu by'ukuri wavuga ngo yaribangamira. Noneho ukurikije yuko anarwaye akaba anafite imyaka itari mikeya, kuko ni umuntu uregera imyaka 59, ubona mu by'ukuri mba impamvu yatuma cyane cyane ko akiri no ku rwego rukekwa nta cyaha kiramuhama.
Inzego zishinzwe umutekano zikomeje kwiga ku bibazo by'abafunzwe muri iki gihe cya COVID-19, biteganije ko nizimara gukora isuzuma ryimbitse hari bamwe bashobora kuzarekurwa bakagira ibyo bategekwa n'ubutabera ku buryo bakurikiranwa badafunze. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Asumta Kaboyi, urakoze. Tuve mu Rwanda twerekeza muri Uganda, aho inzego z'ubuzima zatangaje ko umuntu wa kabiri yahitanywe n'indwara ya COVID-19 mu gihe ibintu byari birimo gusubira mu buryo mu gihugu. Kugeza ubu Uganda yari mu bihugu bike bya Afurika bitari byagira umuntu wishwe n'iyo ndwara. Hafashwe ingamba nshya zo guhangana nayo. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika muri Uganda, Ignatius Bahizi, afite inkuru irambuye.
Abantu babiri ni bamaze guhitanwa n'icyorezo cya COVID-19 muri Uganda, ukurikije Minisiteri ishinzwe amagara y'abantu. Umwe akaba yari umutegarugori wo mu burasirazuba bw'igihugu w'imyaka 34 wafashaga mu kazi k'ubuvuzi, kandi undi akaba yari umukecuru w'imyaka 88 warutuye mu mujyi wa Kampala witabye Imana mu mpera z'icyumweru gishize. Minisiteri ishinzwe amagara y'abantu iracyakora ubushakashatsi ku kuntu uyu mukecuru yaba yaranduye, dore ko ari nta bantu banduye bazwi yari yabonanye nabo. Ibi byateye leta impungenge nyinshi kuko byaba bigaragaza yuko uyu mujyi wa Kampala utuyemo n'abantu benshi waba urimo abantu banduye ariko bataragaragaza ibimenyetso, bityo akaba abantu batuye muri uyu mujyi bashobora gufatirwa izindi ngamba zikomeye zijyanye no kwirinda iki cyorezo. Ariko ukurikije umuvugizi wa Minisiteri ishinzwe amagara y'abantu bwana Emma Ainebyona, Uganda iracyifashe neza muri uru rugamba rwo kurwanya COVID-19.
Two deaths does not mean that Uganda is losing the fight.
Ati kuba hapfuye abantu babiri ntabwo bivuze ko Uganda irimo kuneshwa mu rugamba rwo guhashya COVID-19. Tumaze amezi ane yose duhanganye n'iki cyorezo nta bantu bari bapfa. Urupfu rw'aba babiri rero byongera kuduhumura amaso, kandi twiteze gukora ubushakashatsi bunonosoye kumenya icyatumye abo babiri bapfa kandi bari mu ivuriro, kugira ngo duhagarike izindi mpfu zishobora guterwa n'iki cyorezo. Minisitiri ushinzwe umujyi wa Kampala, Betty Amongi, yabwiye abanyamakuru yuko inama nkuru y'abaminisitiri irimo gucura umugambi wo kongera gushyiraho ingamba zikaze zo kwirinda iki cyorezo mu mujyi wa Kampala, utuwemo n'abantu bagera ku 5 million imbere hamwe no mu nkengero z'umujyi. Uyu mujyi wa Kampala wasaga nk'umaze gusubira mu buzima busanzwe nyuma y'amezi 3 ibikorwa byawo bihagaritswe. Bimwe muri ibyo bikorwa birimo nk'iby'amapikipiki yatwara abagenzi niho byongeye gutangira uyu munsi. Abatwara abagenzi ku pikipiki bemererwa gusubira muri ako kazi nyuma y'amezi 4 batemererwa gutwara abantu. ariko akakaza kaba gasubiyemo n'amabwiriza akarishe arimo kwandika imyirondoro y'abantu batwaye kugira ngo leta ibe yashobora gukurikirana mu gihe utwariye moto yanduye. Imibare mishya y'abantu itangazwa na ministeri ishinzwe amagara y'abantu yerekana ko kugeza kuri ubu abantu 128 ari bo bamaze kwandura, 986 bo akaba bamaze gukira icyo cyorezo, ku bantu 260,060 bamaze gukorerwa ibipimo. Abatwara imodoka zambukiranya imipaka nibo bakomeje kwiganza mu mibare mishya y'abanduye, kandi abashoferi 20 barimo Abanyakenya 10, Abakongomani 4, Abanyarwanda 3, Abanyatanzania 2 hamwe n'umurundi umwe, bo akaba barasubijwe inyuma batarinjira mu gihugu bamaze gupimirwa ku mipaka itandukanye bagasanganywa iyo ndwara. Ignatius Sibahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Ibi byashize byasigiye cy'urubyiruko. Ubu rubyiruko rufite indoto zitandukanye. Ese urubyiruko rukora iki rutegura ejo harwo hazaza? Urashaka gusangira n'urundi rubyiruko icyo uteganya mu gihe kizaza? Kurikirijwe iby'urubyiruko mu kiganiro ejo.
Nk'urubyiruko twigire kuri ejo hacu hashize, twubake ejo hatubereye. Ikiganiro ejo gitegurwa n'umuryango ejo nyiramubande z'urubyiruko.
Ikiganiro ejo mugikurikira kuri radio Ijwi rya Amerika.
Ikiganiro ejo.
Ikiganiro ejo.
Ikiganiro ejo.
Ikiganiro ejo.
Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika vugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Ibiganiro byacu birakomeje. Noneho uyu ni umwanya turasangiza kuri kimwe mu bintu byaranze amateka yo ku itariki 28 y'ukwezi kwa 7 nk'uyu munsi. Mu mateka habayeho, turakigezweho na Venuste Nshimiyimana.
Umunyamabanga mukuru umuryango w'abibumbye Dag Hammarskjöld yageze muri Congo ajyanywe no kugerageza kurangiza intambara yahaberaga. Hammarskjöld yatangiye gushaka inzira zo kurangiza iyo ntambara. Minisitiri w'intebe wa Congo Patrice Lumumba amaze kwandikira umuryango w'abibumbye abisaba zimwe mu ngabo za Congo zari zafashe intwaro zigomeka kuri leta. Inama y'umuryango w'abibumbye ishinzwe umutekano ku isi yohereje ingabo muri Congo ariko mu kwezi kwa kenda mwaka w'1961 haduka imirwano hagati y'ingabo za Katanga zari ziganjemo abacanshuro n'ingabo z'umuryango w'abibumbye. Dag Hammarskjöld wabaye umunyamabanga wa kabiri w'umuryango w'abibumbye yagiye muri Congo inshuro enye kugira ngo ashobore kugera ku masezerano yo guhagarika imirwano yateguye kubonana na perezida wa Congo Moise Tshombe, ariko ntibashoboye kubonana. Igihe yari mu nzira amusanga indege yari imutwaye ari kumwe n'intumwa 15 zimuherekeje, yakoze impanuka mu ijoro ryo kuwa 17 rishyira uwa 18 z'ukwa 9. Iyo mpanuka yabereye ku mupaka wa Zambia yitwaga Rhodesia y'Amajyaruguru na Katanga. Abari mu ndege bose barapfa, hakozwe amaperereza 3 atandukanye ariko yose ntiyashoboye kwerekana icyatumye indege yari itwaye mukuru wa Loni ikoroka. Hari abagitekereza ko itari impanuka isanzwe.
Venuste Nshimiyimana, urakoze. Nshuti mwarimu, duteze amatwi ahaniho dusoreje amakuru n'ibiganiro byacu byo muri iki gitondo, ariko turabararikira ibindi biganiro byacu bitaha. Tubibutsa ko ikiganiro muri isanga kiri buhite ku isaha isanzwe ari kimwe mu byatambutse, bityo tukaba tutari bubashe kwakira ibitekerezo cyangwa ibibazo kubera ko muri iki gihe ibiganiro byacu tutegurira mu ngo zacu twubahiriza ingamba zo gukumira icyorezo cya virusi ya corona. Twizeye ko namwe ariko mukomeje kuzubahiriza. Tubashimire ko mwahisemo kurikira radio yanyu Ijwi rya Amerika. Bakoze kandi bagenzi banjye bagize uruhare muri ibiganiro n'abamfashije kubitegura no kubibagezaho, byari bihagarariwe na Etienne Karekezi. Fasil Gebehu ni we washyize hamwe amajwi. Kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Tubasezeye tubifuriza amahoro n'amahirwe muri byose aho muri hose. Thank you.
been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.